Emwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Iradio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Muri kumwe na Fidene Yongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igitigiri gito c'abaganga bafise ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika ni ikibazo gikomeye cyane hisunzwe ibiharuro bishikirizwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Ni mu gihe indwara kuri iyo mugabane zitera ziyongera harimwo n'izahora zitayibonekeza cyane. Mu gihe mu bihugu biteye imbere igisata c'amagara y'abantu kimaze gutera imbere ku buryo abaganga bashobora kuvura indwara nk'izo, mu bihugu bikenye na cyane cyane ibyo muri Afrika siko ibintu byifashe. Indwara zihari zari zihasanzwe n'izindi nshasha ziriko ziribonekeza ziriho inkumbi kubera ubukene bw'abaganga bashobora kuzivura n'uburyo udahagije baba bafise. Ivyo biragira ingaruka zikomeye ku buzima n'iterambere ry'abanyagihugu, narijya uretse kubura kw'abaganga bafise ubuhinga bukomeye n'abanyagihugu atari bose bashobora kwivuza mu gihe bakitswe n'amagara bivuye ku mikoro make baba bafise. Ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika vyokora iki kugira biteze imbere igisata c'amagara y'abantu? Ivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye muganga Gerard Ndayizamba yanonosoye ivyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze. Yaravuze ku kibazo c'igisata c'amagara y'abantu mu Burundi, arashikiriza n'ivyokorwa kugira kizamurwe. Ari mu gihugu c'u Bufaransa. Mutumire, ndabaramukije.
Ndaguha yambu Fidel kandi ndaramukije na bariko baratumviriza.
Turiko turavuga ku gitigiri gito c'abaganga cyane cyane abafise ubuhinga bukomeye. Birigaragaza muri Afrika biri mu kibazo gikomeye cyane muri rusangi c'abantu b'incabwenge baturuka ku mugabane wa Afrika bagiye kurondera ubuzima mu karere k'Uburaya nangaha muri Amerika. Ku bwanyu ni ikihe gituma abo bantu cyane cyane muri iki gisata c'amagara y'abantu bava ku mugabane wa Afrika bakazi Uburaya na Amerika?
Ego sagashise shwaruri Afrika irakenye cyane bimwe birengeje abaguzi. Nibaza ko 20% ry'abantu bose bari ku isi baba muri Afrika. Hanyuma mugabo uravye ugasanga 25% babagwayi bose bo ku isi baba muri Afrika. Urumva rero kibabaje nuko uravye bavuzi bose bari ku isi Afrika ifitemo 3% gusa. Aro ishirahamwe OMS ishirahamwe ry'amagara y'abantu ritegekaga yuko abavuzi ku 10,000 baba umwe 23 mvuga abavuzi. Rero mwumve ko harimo abaganga n'abaforoma. Urumva muri Afrika turacari kure cyane kuri ivyo biharuro. Kandi kibabaje nuko usanga abo baganga usanga bari cyane cyane mu gisagara. Ni ukubiki rero bakenye abavuzi barakenye cyane kubera ubuvuzi ibiri muri Afurika dabo amashuri y'ubuvuzi ni make, hanyuma n'abahijije benshi bahitamo kugenda gukora mu bihugu biteye imbere kubera ata bikoresho bafite cyangwa umushahara muto cyane.
Mwitegereje nibihe bihugu cyane cyane byagizwe ko ingaruka aho ibitigiri byinshi byabo baganga n'abaforomo n'abaforoma bagiye kurondera akazi hanze, nkaha baravuga cyane cyane nko mu karere ko muri Afrika mu burengero biribonekeza cyane mu bihugu nka Nigeria, aho benshi bagiye mu gihugu cy'Ubwongereza ikanagaha muri Amerika. Uravye mu karere kacu ka EAC nibibe bihugu ubona icyo kibazo cibonekeje cyane?
Icyo kibazo cyaribonekeje cyane cyane ku bihugu cy'u Burundi. Hari abaganga benshi bagiye gukora mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, mu Rwanda barashika amajana, mu Fransa bararenga igihumbi, cyane cyane u Burundi kubera ingorane bwagiye buracamo n'icyo gihugu cyakozwe ko cyane n'ibyo nibyo navuga.
Igisata cy'amagara y'abantu mwariko muravuga ko kitifashe neza mu karere ka Afurika no mu karere kacu, mwovuga ingene igihagaze gushika ubu mwitegereje mu byo mwariko muravuga mu kongera ko?
Icyo twovuga ni uko igisata cy'amagara y'abantu kitifashe neza muri Afurika, duhereye ku buryo bw'amafaranga bukoreshwa ku mwaka tuvuge muri rusange. Ibihugu byo muri Afurika bikoresha amadolari 8 gushaka ku 130 umunyagihugu wese, aho ibihugu by'i Buraya bituze bikoresha 400 ku muntu umwe buri mwaka. Urumva ko ibyo bihari bitandukanye cyane. Ibyo rero bituma ibyo twari ko turavuga ibihugu byo muri Afurika biguma bikenya abakozi, abavuzi usanga benshi henshi mu ntara zimwe z'umuganga usanga avura abantu bashika 10,000. Ibyo bitigiri urumva gasanga uhuriye n'ibyo OMS isaba. Hanyuma haba muri Afurika cyangwa mu karere ka EAC biragaragara yuko udashobora guteza imbere igisata kimwe gusa cy'ubuganga ibindi bisata bigwaye, hatari amabarabara muyagankuba, hatari ibifungurwa byiza. Umuntu cyane matuze novuga yuko ahatari ubutegetsi bubereye biragoye guteza imbere ibyo bisata byose cyane cyane cy'amagara y'abantu.
Nkangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igisata cy'amagara y'abantu kiri ku bice bitanu by'ubutunzi bw'igihugu, leta ikaba ishyiramwo uburyo bukomeye n'abikorera ku giti cyabo akaba icyo gisata baragiteje imbere. Uravye uri kurabwira abatwumviriza n'akahe kamaro igisata cy'amagara y'abantu gifise mu buzima bw'igihugu?
Igisata cy'abantu gifise akazi uruhara runiniya cyane. Baravuga yuko amagara araseseka ntibayore mu Kirundi. Biratangaje rero kubona icyo gisata kizahabwa uburyo bukwiye cyane cyane muri Afurika. Wari kuvuga muri Amerika n'i Buraya niko bimeze. Uravye amafaranga akoreshwa mu karere kayase, urabona ko umuntu ashobora kugira iyindi efor umuntu akarondera uburyo buhagije.
Kubwanyu
bapfa muri dotara zacu bapfa n'ingoga nibatu bashika ni mwaka 60. Nicyo gituma rero abayobora Afurika bo kwiturushi bakaraba ngena ba muri urwo ico bisata.
Kubwanyu ni kihe gituma amareta muriko muravuga muri Afurika adashimikira cyane kuri ico gisata kandi ari gisata nyamukuru igihugu kidafise abantu bafise amagara meza ntigishobora gutera imbere? Niki gituma badashiramwe uburyo buhagije?
Ejo uvuze by'amagara n'iterambere ni ibintu by'inkora mutima. Nibaza yuko icyo tumenya ni uko iterambere ry'igihugu rijyana n'amagara meza y'abantu basibamo. Ibyo bintu bibiri ni ibintu bifatanye kandi birafashanye. Iyo ufite amagara meza urashobora kuja kurondera ubuzima, urashobora kuhara mwiza, urivuza neza, ugafungura neza, ukabaho neza. Nk'uko abahinga babyerekanye muri Aziya, iterambere bashyize ko rirajanye cyane n'iterambere ry'amagara. ibindi buraya hoho turabona ingene gisasa camagara y'abantu itanga kazi cyinshi cyane amahinguriro menshi ugasanga mbere no mu bitagara binini binini icyondamo canje ibindi abakoresha bambere baramutswa ibyo bitaro tuvuga nk'aka itari ibitaro bitari umugwa mukuru France yabikoresha abantu ibihumbi ijana.
Tuza ku mirongo ya telefone dufise Gakwavu igisagara uratwumva?
Ndarumva cyane ibyo bya Amerika.
Uduteye akamuri he uri he Gakwavu?
Gakwavu igisagara mu Rwanda.
Ufise ikibazo ubaza umutumire wacu Dr. Gerard Ndayizamba cyangwa icyumvira ushikiriza?
Ikibazo ngirango mubaze ni byiza cyane kuba dufite Afurika, kuba dufite iyo kipe y'abaganga b'inzobere bazi ubwenge kurusha abandi, ariko se ko iyo kipe y'abaganga b'inzobere ifite muri Afurika tukaba dukomeje kubona indwara z'ibyorezo ziguma ziza cyane cyane hano mu bihugu bya Afurika, nta dusobanure ese hakorwa iki kugira ngo izi ndwara abaturage ba Afurika zikomeza kwiyongera zibizazane tuzirinde? Iyo kipe n'abaganga b'inzobere barimo barakora iki kugira ngo izi ndwara zitaguma kukwirakwira?
Murakoze ndabashimiye. Yari Gakwavu igisagara.
Namwe murakoze cyane.
Mumwishure mutumire.
Yego, icyo kibazo abajije ni ikintu kibazo gikomeye cyane. Afurika isanzwe ikirahangana na za ndwara zandukira nyinshi muzi sida, malariya, gitundu, kolera, none ubu hajemo ibyo ariko aravuga bita za ndwara maladi kronike zitandukira, aho tuvuga cyane cyane indwara y'isukari, diyabete, indwara z'umutima n'imitsi, z'amahaha, kanseri. Narasomye mu minsi iheze yuko mu myaka 2030 izo ndwara zizohitana abanyafurika imiliyoni 28 bakari igitigiri giteye ubwoba. Igituma rero zongerekana cyane izo ndwara ni uko murabizi abantu benshi bavuye ku mitumba bagakora mu gisagara, aho ubuzima butoroshe, haba mu byo gufungura, kwiyunguruza, uburaro, impemu zitari nziza bahayemo ibyo bita polisiyo. Ibi byose bituma bagira ngo ingaruka bigira ingaruka mbi ku magara yabo, ugasanga barwaye ibyo bya diyabete, hypertension. Murazi murundi wese arafise umugenzi cyangwa inshuti asa amapyigo yasinzikanye kubera izo ndwara. Urumva rero ni mu byokorwa cyane cyane mu gukingira izo ndwara.
Nizo ngizo ndwara kera zavugwa ko ari indwara zo mu bihugu bikize, ibihugu bitunze, ariko mwariko murabisigura impamvu byatewe. Hari n'abandi bavuga harimo n'ikindi cyo bakibituma ibyo bita stress mu Gifaransa, ubu bisigaye byibonekeza cyane cyane mu bisagara no muri Afurika, niko mubibona?
Ego, izo ngorane zose nariko ndavuga haba mu buraro, mu kwiyunguruza, mu bituma biratuma haza stress. Hanyuma ucyushira ko rero nibi turiko turavamwo ducamwo y'ubushuhe ugabije ku isi, ugatusanga abantu ba mugisagara mu makondisiyo atari meza baca bagwara izo ndwara n'ingoga.
Mu gihe none ikibanza amaleta y'ibihugu vyo muri Afurika aha ibisata c'amagara y'abantu nk'uko mwamye murabisigura mu mafaranga amaleta akoresha uko mwaka utashe ada nk'uko mwabivuze adakwiye mu kamuri ko musigura ko ingwara nk'izi ahubwo zitotera ziyongera zaba izizandukira n'izitandukira, mubona itahiro rizoba ririhe? Mubona aho kogwa iki kugira ngo ayo mareta ashobore guhagurukira ico kibazo?
Ho gukwiki ico ni kibazo gikomeye gose. Bimweza nabivuze mu byo kogwa bikukinyira, ikindi nabivuze vya bije OMS isaba yuko igisata cy'abaga cy'amagara y'abantu bihabwa ibice 15 by'amafaranga akoreshwa buri mwaka. Ne urashobora kuraba bose ngenuti mbega turashobora kwigisha abaganga benshi kandi tukabigisha neza tukabaronsa agasahara. Turashobora kurondera uburyo bwo gukorera imiti myinshi mu karere turimwo. Turashobora gushyiraho ikigega cy'amaho cyo kurwanya indwara zandukira, kwitegurira indwara zikiza. Mwarabonye ngena covid yadukoze ko rero leta zirakwiye kugira kuja hamwe zikarondera ngo zifashe abanyagihugu zikagwiza umwimbu bakabona ibyo bafungura, kuko hajya amagara ava mu isahani cyane cyane. Ivyo vyotuma indwara zigabanuka mbere n'impfu z'abana zikagabanuka.
Tukaruka ku mirongo ya telefone dufise Theophile Mugabo Gakuzu wasima wasina. Uratwumva?
Ego ndabumva neza.
Uduteka muri he?
Umberereye muri Republika ya Demokrasia ya Kongo muri umujyi wa Goma.
Ufise ikibazo ubaza umutumire canke icyumvira ushikiriza ubishikirize?
Yego ndagira gusa baze ndabashimira ku bushakashatsi bakora. Hanyuma noneho reka nongere mbaze ndi none ko bamara gushaka ubushakashatsi imiti ko itaboneka, ni izihe mpamvu zo gukingira bene ubwo burwayi buba bwagaragaye? OMS ihori ivuga kandi ariyo ishinzwe amagara y'abandi.
Ndabashimiye.
Yego turabashimiye natwe.
Mamwishure Dr.
Ego nibaza yuko tuzokwama tuzeyize turaba ico OMS ifasha igihugu cyose kirashobora kwiyunganya kikingira abantu kikabavuza. Hari ibihugu byinshi bituze nk'ico gihugu arimwo umunywanyi wacu kintu gusanzwe coronga uburyo bw'uku tagora OMS bize kuyifasha n'ibindi bihugu byogenza gutyo.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gitegeri gito c'abaganga cyane cyane abafise ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika, ariko ikibazo gikomeye isunzwe biharura bishikirizwa n'ishyirahamwe rijeje amagara y'abantu ku isi, bikaba bigira ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu mu gihe indwara kuri uyu mugabane zitera ziyongera, harimwo n'izahora zitahibonekeza cyane. Mu gihe iki kibazo twako turavuga cyo kubura kw'abaganga bahagije n'abaforomakazi ba ku mugabane wa Afrika, benshi bagiye kurondera akazi hanze haba iburaya cyangwa ngaha muri Amerika, kiri mu kibazo kinini cyane cyagutse cincabwenge ziva muri Afrika zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza mu iburaya na Amerika. Mu gihe abo bari hanze bita diaspora n'amareta muri Afrika binubana, amareta muri Afrika akavuga ko abo bantu bari kuguma muri Afrika bagafasha mu iterambere rya Afrika, abo nabo bagiye hanze bakavuga ko ataburyo bigeze baronswa, no vuga nk'ibi bikoresho bashobora gukoresha n'imishahara. Ikibazo gihagaze hehe hagati yuko kwinubana n'icyo coshobora guhuza izo mpande zibiri ku nyungu z'abanyafrika n'ubuzima bwabo n'iterambere?
Bisanzwe abantu ntibava mu gihugu cyabo bagenda baratamba, uvuye mu gihugu ugenda kurondera akazi ahandi ntugenda uryohewe cyane kuko ubuzi ibikurindiriye. Nibaza ko benshi rero bagenda twabivuze kubera umushahara mutoyi, amakondisiyo yo gukoreramo atoroshe, buri bikoresho. Urumva rero abo bagiye binzira nabiyo leta itabahayo, yose leta nayo ikabinzira nabi kubera ibasize mu kaga. Nibaza yuko nk'uko twabivuze igihe habaye ubutegetsi nyabwo benshi baragaruka kandi basa no gufasha diaspora irafasha. Novuga ngo munda muntara bayemwo twari yunganije turagura ibyuma byo gupima umwe muri ka munda micrograph mu bitaro by'intara mbavukamo kandi hariho benshi bariko barakora murabona hariho abaje barashinga ibitaro igutu mu mugamba ikaruzi murabona ko bara diaspora nanyira iragerageza hanyuma ikindi kindi kugira abaganga nyine bagumye muri Afurika nibaza yuko bo bandaye icyumvira cyo kwigishiriza abaspecialiste bajya banonosoye indwara zibi zifata ibihande byinshi by'umubiri baba bigishije muri Afurika hari ibigo byinshi biza byaratangiye ubigisha nka Maroc, Benin, Cote d'Ivoire, Senegal hoyo kuva kera cyane rero no mu karere kacu ka Yase harakwiye kuba ishuri nk'iyo bigisha abaspecialiste hanyuma ibihugu byose byigashyira hamwe bikarungikayo abanyeshuri igihe boba bariko barahereza ngaho muri Afurika nibaza ko benshi bugaruka kandi abandi banajya bakora muri Afurika. Ikindi cyizere ni uko abo bo muri diaspora naho binubana na leta barashobora gufasha bakoresha ubuhinga bwa none bwo bita telemedicine. Ibyo bisaba ko haba umwumvikano hagati ya diaspora n'amaleta yo muri Afurika. Murakoze.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, havuga Imana François aratwakwiye, uratwumva?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, uduhamagaye uri he?
Mbanje ndi Kigali mu Rwanda, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Niboye. Mbanje gusuhuza muganga. Muganga mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Yego, ndagira ngo ntange igitekerezo nshaka gutanga ku ibura ry'abaganga muri Afurika. Icyo nasaba amaleta, amaguverinoma y'ibihugu bya Afurika nuko yafata neza abaganga kugira ngo batazajya nibura bakaguma muri Afurika ntibahurumbire kujya i Burayi, kubera ko i Burayi iyo bagiyeyo usanga ibibazo by'imibereho y'Abanyafurika bikomeza gusubira inyuma, nk'abarwayi bakabura abavura. Ariko abategetsi ba Afurika baramutse ubuzima bw'abaganga buzamutse, nta muganga wakongera gushaka kujya mu bihugu by'i Burayi ndetse na Aziya. Murakoze, nicyo gitekerezo nagira ngo ntange.
Ndabashimiye, murakoze ku cyumviro cyanyu.
Nanjye ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.
Namwe Dr. Gerard Ndayizamba, icyo cyumviro cya havuga Imana François mukibona gute?
Ndagishigiye cyane, kijanye n'izo nari mbeje kuvuga yuko ubu kugishirizwa muri Afurika hanyuma mugabe ibihugu byo muri Afurika bigafashanya bigashyira hamwe uburyo bwo kwigisha bimwe nk'ibi dukoresha i Burayi. Murakoze.
Mwaranditse ku bijyanye n'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi kugenda cyifashe, mu byo mwanditse nibyo mwafatiye ko ubushakashatsi mwakoze, mwabonye kifashe gute mu byo mwariko muravuga ku bijyanye n'igisata cy'amagara y'abantu muri rusange muri Afurika no mu karere kacu ku byereke Burundi?
Ku byereke Burundi agenda na shimikiye cyane mu ku bintu bitatu, kwari ku gufasha cyane igisata cya abafatanyi bibungenze n'abana baje kuvuka, kubera ibyo turabona yuko hakiri ingorane naho haje za soins de santé gratuit bya objectif du millénaire du développement,
imigambi y'iterambere y'ikinyagihumbi.
Turabona ko hakiri ingorane, hanyuma nari nashigikiye ku bibyo byo gukingira, hanyuma rero n'ibintu bitavugwa cyane gufasha abantu bahumuye kugira ndibareke kugora cyane amafamili mu misi yose tukarabangena turabangena tufasha abantu bari mu zabukuru ni biri mu ntuze muri raporo zosohora nkuru
nkuko musanzwe mwanonosoye byerekeye gufasha abafasoni bibungenze n'abati bibungenze kenshi biravugwa ko abafasoni bapfa mu gihe baba bariko baribaruka ku bibazo nk'ivyo nikihe mubona cyokogwa muri cyo gisata mwanonosoye kugira ngo ico kibazo gishore gutorego inyishu abafasoni baba bariko baribaruka ntibapfe ku bwinshi
ubwa mbere hoho ni gukurikiranira hafi imbanyi hariho ibipimo biba buri kwezi umuntu abikurikije nk'uko bisabwa na OMS urashobora gukingira impanuka nyinshi ziba umuntu agiye kubyara kwibaruka rero kenshi kunda guhitana ababyeyi bariko baribaruka barava amaraso cyane ugasanga barabuze ayo kubasubiriza hanyuma ugasanga n'imiti ntikwiye icyo nashigikiye ko muri ibyo nari nanditse twakubwira habe rezo ibintu bita rezo ni ukuvuga nko mu ntara bakinyunganya bakaraba ingene bavura umuntu ariko aza amaraso cyane ahije kwibaruka bakabikora co kimwe hose muri ivyo bitaro vy'iyo ntara bakoresheje uburyo bumwe n'imiti imwe ngaha twabikoresheje muri Normandi mu myaka 15 twaza twashitse ku marezita meza cyane
murakoze mwavuze ko abari muri diaspora bashobora gufasha mu bihugu baje baturuka mu bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu hari ukuntu amaleta muri Afrika ashobora kubatuma ko bakaza mu gihe gitoyi bagafasha nko kwitaho abanyagihugu mu kwerekana ubuhinga bwabo mu gufasha mu ndwara zimwe zimwe kumbura bari abaganga bari bahasanzwe badashobora kuvura neza mbona amaleta muri Afrika icyo kibazo agifata nkankama
hariho leta zimwe zimwe zizumvira neza diaspora urabona ngo mu Rwanda aha barashizeho ihuriro asanzwe niniya cyane yo kwiga kubaga utuguruye ibyo bita sinyotwopi bijya no mu diaspora yabizanye hanyuma jojo kuza kufasha niwe nari ndaba ariko biva ku bihugu hanyuma nakubwiye yuko ubu ubuhinga bwa none burashobora kugufasha uri kure utaneze kugenda no muri icyo gihugu murakoze
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC tugarutse ku mirongo ya telefone dufise Jean Long Kurutusi wo kumukuyu uratwumva Jean Long Allo Jean Long
Allo Yego
ushobora kwigira we gato hari abantu bari ko baravugira inyuma yawe Wegi weyo?
Nagi.
Ego, uhamagaye urihe Jean Long?
Uduhamagaye
urihe?
Ariko nimwe mumpamagaye.
Turiko turavuga ku kibazo cy'amagara y'abantu ku ibura ry'abaganga, cyane cyane abafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika. Mu gihe ingwara zitera ziyongera ku mugabane wa Afrika, tukaba twatumiye Dr. Gerard Ndayizamba ari ikibazo ufite cyane cyimvura ishikiriza kuri icyo kibazo
cyo kufasha se cyangwa cy'uburwayi
ku kibazo cy'abaganga badakwiye muri Afrika benshi bagiye gukora nk'iburaya mu gihe ingwara zikomakomeye zibandanya ziyongera muri Afrika
ikibazo kirahari kubera yuko ubu ngubu aho dutuye arabaganga bavuze ngo bavuye Kigali bari ku bitaro byaho bita Ikibogora. Urumva abantu bagiye ari benshi, bamaze nk'iminsi itatu bariyo, kandi kugeza amagenga ya nta n'umwe bari kuvura bakeye. Umva rero nk'abaganga bacu bo muri Afurika bajya hanze, tuba dufite nyine impungenge z'uko bavura abandi bo hanze, umugabane wa Afurika ukagomeza ujya hasi.
Ndabashimiye.
Nizo mpungenge mfite, abo baganga bakagombye kuza nabo bakavura bene wabo bo muri Afurika.
Ndabashimiye ku cimvuro cyanyu.
Murakoze.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga.
Igira hirya ariko mada. Winyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibugo.
Yego rata. Uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumurwa mana.
Shofe, wenda wana shakuru wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Ngwiki? Nukumbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Yapa pa 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 pa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Croya.
Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Mu muryango mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Ijambo umugore no kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turi ko tuvuga ku gitigiri gito cy'abaganga bafise cyane cyane ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afurika, ariko ibibazo bikomeye mu gihe bagiye kurondera akazi no mu buzima kurushiriza ku mugabane w'Uburaya na Amerika. Ivyo n'ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Ni mu gihe indwara ku mugabane wa Afurika zitera ziyongera, harimwo n'izahora zitahibonekeza cyane. Umutumire wacu no munsi ni Dr. Gerard Ndayizamba, yanonosoye ibyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze, akaba yaravuze ku kibazo cy'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi, arashikiza n'ivyo kogwa kugira kizamugwe. Mutumire, ishyirahamwe OMS rafise impungenge kuri abo zo ncabwenge cyane cyane turiko tuvuga ku gisata cy'amagara y'abantu, abaganga, abaforoma n'abaforomo bavuye ku mugabane wa Afurika kenshi baja i Buraya na Amerika kurondera ubuzima kurushiriza. Ikaba ishyirahamwe OMS rihimiriza ibihugu by'i Buraya kuko navyo nyene birarondera abo izo ncabwenge zivuye muri Afurika muri iki gisata turiko turavuga cy'amagara y'abantu no mu bindi bisata, ariko tukaba tuvuga ku gisata cy'amagara y'abantu. Ikaba ihimiriza ama leta kureka gutwara abo bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bakenewe cyane mu bihugu bikene na cyane cyane muri Afurika. Mubona ugo ruhara rwa OMS ari cyo rushikako? Alo?
Oui.
Mubona ugo ruhara rwa OMS igerageza guhimiriza ama leta y'i Buraya kugerageza kugabanya igitigiri cyabo abaganga bavuye muri Afurika n'abaforoma n'abaforomakazi, mubona hari icyo bishikako?
Bizogorana kugira ibintu bihinduke n'ingoga kubera harashakenewe abaganga benshi bavuzi abaforomo mu bihugu byinshi no i Buraya. Ntibakibyara abana benshi cyane, usanga igitigiri cy'abantu bakora kiriko kiragabanuka cyane. Ndababwiye nko muri Itali abantu barenze imyaka 80 nibo benshi gusumba abana bafite imyaka 10. Murumva ko bazokenera abantu benshi cyane. N'ubu bariko baratuma ko naho bafite guverinoma yavuga kurwanya abanyamahanga, ubu bariko barabonera nk'abantu bashika 500 kugira baze gufasha. Urumva rero ibihugu tubamwo birakeneye abaganga abavuzi hakwa ku ibyo emesi yifuza. Ndibaza ko bizohava bigorana kugira bije mu ngiro. Urumva ni nkabimwe bavuga labradorofe na domande ino hari akazi kenshi. Abaganga benshi barashaje baje muri twete, hanyuma baronka babasubirira. Niyo mpungenge fise rero. Nibaza ko ibihugu vya Afrika vyo yaba bigiye hamwe vyo bize negociation n'ibihugu vyibura tuvuge
ibiganiro
compensation.
Yego, hama mu gihe igisata c'amagara y'abantu gicumbagira mu bihugu bitari bike byo muri Afrika nkuko mwamye mubisegura, bigaca bituma ico gisata ca kitifashe neza, abantu bataronka ubuvuzi service nziza mu vyerekeye kuvugwa, benshi bakahasiga n'ubuzima. Nibande mwibaza ko basinzikara kurushiriza muravye hagati y'abakuze abari hagati na hagati mu myaka canke abana ku vyerekeye ico kibazo?
Uko na yuze muri kubikorwa na nakoze na shigiki ku bantu bashobora kuvugwa ko nivyo kubera ba imyaka yabo iri muri bijya bita extremité de la vie. Na shimise ku bana bakiri bato cyane n'abantu bakuze. Uraze ibi bintu by'ubushuhe ugwandanya byiyongerekana, uravye bijya bintu bya pollution, abo bikora ko cyane cyane nabo buri myaka. Nico gituma rero ama politike yose aba muri gihe tugezemo yoraba neza ikakingira abo bagiye kuvuga. Murakoze.
Ibintu ngenderwa ko vyoshigwa imbere mu gihe uburyo muri kumuravuga ko budashemeye mu bisata by'amagara y'abantu mu bihugu bikenye muri Afrika no mu karere kacu, nikimwo hanura nk'amareta ibintu ngenderwa ko nkenegwa bya mbere boshimikira ko mu bigenewe gufasha ku gusununura amagara y'abantu muri ibyo bihugu mukihe baba barindiye uburyo bundi bukomeye mugabo ibyo shimikirwa ko byihutirwa.
Nari nabicikije ko gatoyi ukino cyihutirwa nuko kugira gukingira izo ndwara za bita maladie chronique. Kubera urabona ko zigiye utwara uburyo bunini cyane muri icyo gisata, amafaranga azogenerwa kuvura kenshi uzosanga atwawe n'izo ndwara nshasha. Urumva rero gukingira kwigisha abaganga neza muri Afurika bakaguma muri Afurika, hanyuma nanavuze n'ibindi rero njuku kugwiza umwimbu kugira amagara y'abantu bafungure neza bagire na cakigiza camaho co kurwanya izijya ngwara zandukiye n'izitandukira. Nk'ubu ishirahamwe yakagira ikavuga ikitu ikotize igihugu kimwe kimwe kugira icyo kugeza niyo hatera ikiyi tuzocikore ko dufashe abanyagihugu. Murakoze.
Murakoze. Umusaza ari ku murongo wa telefoni, uratwumva?
Amakuru.
Uhamagaye urihe?
Ndi ndi mu Rwanda majyaruguru hano mu murenge wa Bwishige.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza umutumire?
Ndabashimira kuba mwaduhaye umwanya tukajya hano mu kiganiro, kandi nkashimira na muganga kuba yaje kutubwira byinshi byiza. Ikibazo cy'abaganga bakiri bakeya b'ubu b'abahanga muri Afurika ni ikibazo, kuko iyo agize amahirwe akajya kwiga n'i Burayi akenshi na kenshi arabigumirayo, ugasanga none turacyadusohoye kuri cyo abaganga bakiri bakeya muri Afurika. Ntabafite ikibazo nta mubaza ese ko hari igihe ese arabona hakukugira ngo noneho abaganga bahorera, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo rero byarugo cyangwa zikegeranye usanga nk'umuturage n'abantu ku ijana usanga abaganga bari bakeya mu baturage, cyangwa se n'abaganga bafite ubuhanga bukomeye cyane. Atubwire icyakorwa ku buryo icyo kintu cyakemuka, kuko dufite ikibazo cy'abantu bakirangiza kwiga bajya kwiga mu Burayi barangiza bakigumirayo, ugasanga noneho twebwe cyangwa se muri Afurika ugasanga turacyafite abaganga bakiri bake. Atubwire icyakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke, kuko ni ikibazo gikomeye cyane.
Ndabashimiye, murakoze.
Namubise nabishigere sinzi ko nshira ku mayanga icyo yagombye kuvuga.
Yavuze ko ikibazo cy'abaganga cyane cyane abaganga bafise ubuhinga ko ari ikibazo gikomeye, ariko aravuga ngo icyo kogwa kugira abaganga bashobore kuboneka nko ku mugabane wa Afurika ngo ni ikihe?
Ego tugaruka kuri icyo kubigisha ari benshi, gushyiraho amashuri y'ubuvuzi ari menshi kubera muri Afurika igiharuro tubona ni bike cyane, amashuri y'ubuvuzi ni make cyane. Urabona nk'ubu kugira tugise abaspesiyalisti kugira tube twisunga nka ibihugu bine gusa cyangwa bitanu ni bike cyane. Urumva rero ni ukugira kabisa ku gutera imbere cyane mu kwigisha abo baganga kwigishiriza muri Afurika. Nibaza ko ari biva kuri volonte politike n'ahandi n'ibintu byo gukunda ndabyibaza, kandi noneho umuntu ashobora kubikorera mu karere ubu ugafata uti akarere ka Yase kagire ishuri yo kwigisha aba spesiyalisti Nairobi, ibihugu byose bizororoka y'abaganga bahejeje bazosubira mu gihugu cyabo. Abo muri Afurika y'uburaruko bakagira gutyo nyine. Nibaza yuko ari volonte politiki n'ahandi birashoboka byose
ugushaka ku banyapolitiki.
Yego,
tubandanize kuri Gerard uri ku murongo wa telefone. Uratwumva Gerard?
Ndabonga cyane.
Uduteye ka muri he Gerard?
Ndi mu Rwanda mu nkambi ya Mahama.
Ufise ikibazo cy'umviro ubushikirize?
Ufise ikibazo ariko ndafite n'igitekerezo cyangwa se intererano cy'umviro.
Mu bushikirize?
Ikibazo ariko ndafite na ide notanga kuri icyo kibazo cy'ubukire bw'abaganga dufite hano muri Afurika.
Mwo kwigirayo hari umwana ariko aravugira iruhande yanyu?
Ndavuze ngo
yego.
Ariko ngo mfise ikibazo ariko ndafise n'icyumviro noterera kuri icyo kibazo cy'abaganga bake dufise hano muri Afurika.
Mubishikirize.
Isambere mbaza Gerard mugenzi wanjye ni ikibazo ese ko avuga ko dufise ikibazo abaganga bake hano muri Afurika, ese ni ikibazo cy'abaganga cyangwa se ni ikibazo cy'amashuri yigisha ubuganga? Kuko abanyafurika baciye ubwenge bashoboye kuvura barahari benshi cyane, kandi biragaragara n'abahari bari ku murimo urabona ko bashoboye. Ese bipfira ko amashuri ahari n'abantu bashoboye kwiga ayo masiyanse kugira ngo bakore ako kazi k'ubuganga ko bahari, ikibazo kiri he? Cyane kimwe cyo cyari ikibazo w'ishingiro rero cyane cyane nko ku barongozi ba Afurika. Turafise abana baciye ubwenge cyane rwose bari mu mashuri bashoboye kwiga ibintu by'amasiyanse, nibarungike hanze bashoboye kuba nka bourse za leta bajye kwiga hanze. Iyo bashoboye ari ubumenyi bwisumbuye kumbe buruka ubwina muri Afrika hanyuma yagaruke baze gukorera ibihugu byabo. Murakoze.
Ndabashimiye. Murakoze.
Yego namugize neza cyane.
Umwishure docteur.
Yego kucyaje kuvuga ku bwa mbere kwari kumubwira yuko ibihugu byose ntibisamahigwe nka igihugu abamwo kuko u Rwanda be na Ethiopia nibo byo bihugu byonyine byashwize za objectif za OMS baracigihe naho hari ibindi byagerageje kutera imbere tuvuze nka Cote d'Ivoire, Nigeria, Afrika du Sud, Afrika y'umumanuko donc u Rwanda ruri kwize mugabo hose ntibimeze gutuma amashuri yuko kwigisha abo baganga arakenewe mugabo ntibigiye ibintu atatu bimaze yuko urupapuro gusa basiga neza ku ca kabiri mu bise neza icyo aca kuvuga
yavuze ngo ngo abantu bakiri bato b'incabwenge bariho ngo ku mugabane wa Afrika ngo bashobora kwiga no mu bisata bya siyansi by'ubumenyi ngo we yashikije icyumvire ngo ko bubarungika hanze bagakarisha ubwo bwenge kurushiriza kugira ngo bafashe akarere ka Afrika.
Ego mugabo nkuko nababwiye ino abanyamahanga baje bakiga bakamenya ubwenge akaronka master bakaronka engineer usanga baca babagomwa nabo nyine ino barabakeneye cyane bisanzwe je nibaza ko ni gutora nyine Afrika ikora byo hagati muri Afrika haba amahinguriro haba kwigisha haba yose birafite uburyo buhagije. Murakoze.
Murakoze. Kubabona naho nk'abavuga ko abaganga naho buboneka mu karere ka Afrika abanyagihugu bafise amikoro make batarushaho kuronka ubwo buryo bwo gushaka kwivuza nk'izo ndwara zikomakomeye izo ndwara chronique mwabuze zitandukira n'izandukira nikihe mbona cokogwa ni kugira abanyagihugu bashobora kuronka amikoro kurushiriza bashobore nko gushaka kuronka amafaranga yo kwivuza nk'izo ndwara zikomakomeye mwamye muvuga nk'izo chronique izo zitandukira za cancer za diabete n'izindi mwavuze nk'izo mu mutwe.
Ego na ndi byoroshye kuruba nkuko nabivuze atari ubutegetsi bubereye biragoye guteza imbere ibisata bitandukanye biteza imbere igihugu urumva rero icyambere na mbere n'icyo n'ubutegetsi bubereye kuko rukabutuma n'ibintu byose ata giturire kiriho ata umuntu atinya ku buzima bwiwe arashobora kugira ati jewe ndarutaye mwinda ndashinze iyi klinike ndagize iyi ugasanga bitamize kugenda neza. Ikindi kibere ni uko ibiya bya mituweli ikipite sosiyale ndazi ko nko mu Rwanda yenda ikipiya barasesiye kubikora bararonka ibintu bikingira abanyagihugu bose bikwivuza ibyo byotuma benshi bashobora kujya kwivuza neza mugabo urazi ibyo biragoye nabyo nyine bisaba ibyo byinshi bisaba ko haba arabura menshi mu kigo cya leta haba abagira neza bakora ibyabo bakabishyiraho n'ibintu bigoye cyane. Murakoze.
Murakoze. Nduwimana aratwakwiye. Uratumva Nduwimana?
Kumbe ndabumva.
Utwakwiye urihe Nduwimana?
Mu gisagara cya Bujumbura ku Kanyosha.
Ufite ikibazo ubaze umutumire icyumvira ushikiriza?
Ni ikibazo hamwe n'icyumviro. Ego bapfutse hano muri Afurika ko hariho igitigiri cy'abaganga bafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afurika hakaba hariho indwara itera zibonekeza hariho n'indwara hamwe hamwe ngaha muri Afrika indwara zitari zibonekeza abaganga baburiye nk'imiti tufata akarorero nka diyabete n'indwara zo mu mutwe none nk'izo ndwara kugira umuntu azikingire ubona hofatwa iki cyangwa kugwa iki ko bavuze ati hariho abaganga bake muri Afrika badafite ubuhinga cyangwa hariho nk'imiti nk'umuntu yashobora gufata akikingira izo ndwara cyangwa mukaduha uburyo umuntu yashobora kwikingira izo ndwara kandi hariho n'indwara zitera zibonekeza hano muri Afrika iba zishaduka bakatubarira ingene twazikingira cyangwa icyo bibako kugira umuntu nawe agende abizi ingene yo kwikingira nk'icyo kiza kuko murabona nko muri ino minsi nk'iza hano muri Afrika bitera biza ari byinshi kandi hari abaganga b'ubuhinga dufite batubwira ngo imiti irahari batubwira ati imiti ntayihari none ngo dufashe iki kugira twirinde nk'icyo cyorezo kiza gitera umengo n'isi nk'akarorero gatoya nko muri ino minsi hano i Burundi haraje indwara yataye yibonekeza ngo ni amaso y'imbwa mugabo nta muti baduhaye wovuga ngo ni ukwivura yarafashe abantu benshi none nk'umuntu izo ndwara zose ziza zifata abantu atamiti ihari ubona twozirinda gute cyane butuha nk'urukingo kugira zisubiye gutera umuntu akikingira icyo nicyo kibazo nari mfite n'intererano
ndabashimiye
yego namwe murakoze kuduhesha ukwishyu rya Amerika
ndabashimiye Dr. Gerard Ndayizamba mwo mwishura Nduwimana
yego ikibazo cya Nduwimana mu kibazo cy'inkora mutima gukurunga hajya wo kuma wikingira hafuza kuzitira bonewe kwikingira rero izo ndwara yari karavuga na samayo indwara y'isukari ya diyabete ya indwara z'umutima n'imitsi ni ibintu bibiri bikomeye cyane ubwa mbere gufungura neza gufungura imboga nyinshi hanyuma ibyamwa byinshi hanyuma no kugira rero imyimenyerezo kugira siporo kuko ugumye hamwe gusa utaimyimenyerezo usanga natanso ikiduga ugasinzira nabi ukagira bimwe bita depression rero uza ukwikingira gukomeye cyane ni ugufungura nabicishijemo karindwi amagara ava mu isahani bwa mbere na mbere hanyuma rero ni kugira imyimenyerezo izo ndwara zindi zaduka bataratora imiti byongora kuzivuga kubera twebwe mu by'ubuganga biragora kugira ubwire ushike ku kimenyetso kumva ibyo umuntu akubwiye gutyo uri kure yiyutabonye n'uwo murwayi cyangwa ngo ubone kabisa ko atari ibintu bisanzwe murakoze
hari n'ikindi yavuze ko kenshi nk'izo ndwara iyo zifasha abantu imiti itahari bataronka ingene bashobora kuronka iyo miti ngo bashobore kwivuza ico kibazo cyo mukibona gute
nico nashigikiye kare atwavuga ico amareta yokora nuko iryo shirahamwe ryayase kuvuge bishobora kuja hamwe iyo byose tugire n'inzira y'imiti cyane cyane ijya birimo mu byo nanditse ngo navuga ku byerekeye Burundi ukagira uti jewe nita gukora imiti ivura ziya ndwara nyinshi kronike zitwara uburyo bwinshi bw'imiti iva hanze itwara amadolari menshi reka tuyikorere ngaha umuntu agwaye diyabete azonke ibintu bikorewe ngaha kandi n'ama aje mabrize yazo hariho menshi ataki uyagiye mu muri domaine public bizo kwa nkagose kugira tubikore tubikorere muri Afrika kandi tukarabe izo gwara zoshigikiye ko cyane cyane twara amahera menshi mugabo dukenera mu imiti ya buri munsi wose tugira amahoro.
Hari n'ikindi nashaka kubaza ikindi kibazo. Harakunda kuba amayegereyegere y'abantu bakora mu gisata cy'ubuvuzi mu karere ka Afrika. Kenshi baba bariko binubira uburyo bakoramwo imishahara mike, kubona badahabwa agaciro gakomeye mu gihugu ku ntererano bakora mu kuvura abantu kugira bagire ubuzima bwiza bashobora no kwiteza imbere. Iyo ayo mayegereyegere kwa kugarariza akazi bifite iyihe ngaruka ku buzima bw'abanyagihugu, nikiye cokogwa n'amareta muri Afrika kugira ngo ivyo binubira bishobore gushirwa mu buryo bakoramwo n'imishaha?
Ego ina iyo cyukime nini buraya ino greve cyangwa yegereye gukora mu Uganda babikukundira burambara itaburi ugashira ko ikimenyetso kuri muri izo mugabo ubandanye ukora ngo iyo naho ndibaza ko utabigira n'akanyamuneza ko kenshi baba basabye ko bobe bagashahara ntanze bakaraba amajoro barara stress mu kazi ugasanga ibijanye n'ibi umuhe bafite bujanye n'agashimo leta zibaha bagaca bahitamo rero kugira yegereyegere nta uburyo mbona buriho atari kugira bimwe na navuze nti guteza imbere ibisata byose kugira haba iterambere hanyuma haboneka amahirwe yo kuwongera umushahara nta bindi mbona. Murakoze.
Harasigaye akanya, nikihe mubona mwoshikiriza bariko baratwumviriza kubera kuri iki kibazo twariko turavuga twoba twashize nk'inyuma mwoshobora kubwira mu minota nk'ibiri umwe n'inusu?
Ico novuga nuko hariho ibyizere kubera naho Afrika ikiri inyuma mu mujereka magara y'abantu ugwaruka go muri Afrika ni gwishi cha nababwiye ko abanyafrika bashika ibice bijana by'abantu baba kuri iyi si ubuga rero abo bose ugwaruka kuzokwiga kuzohindura imitima ntihungire nk'uko abambere bagize guteza imbere hanyuma hariho uburyo bushasha bwo kuraza bujya bwita intelligence artificielle buzotuma tugira intambwe nini tutari bwashikeko.
Hanyuma ku bakiri bato bashaka kwiga ngo ibintu bijanye n'ubumenyi ku bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu, nikiye mwubabwira cyo bumvisha ko ari igisata gikomeye boshobora kwijukira?
Ni gisata na kazi keza cyane kuvura abantu, umuntu araryoherwa ubu uje kubyaza umufasoni byageze neza ukabona aranezerewe ibintu bishimishije cyane.
Murakoze. Yego, murakoze. Umwanya urarangiye. Ndabashimiye cyane yari Dr. Gerard Ndayizamba yanonosoye ibyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze, akaba yaravuze ku kibazo cy'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi arashikiriza n'ibyokorwa kugira kizamugwe. Twako tuvuga ku gitigiri gito cy'abaganga cyane cyane abafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika, ari kibazo gikomeye kandi bigira ingaruka ku bijyanye n'igisata cy'amagara y'abantu muri Afrika. Ndashimiye rero umushitsi, umutumire wacu. Nshimiye rero namwe mwese mwashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro, namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika mwakurikiranye iki kiganiro. Ndabatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Mukurindira mwese, mugire ibihe byiza.